mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya 11 mu kwezi kwa 8 muri 2018. Aha muri studio y'indwi muri kumwe na Jordan nahazungiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero muramenyere ko iminsi ya gatandatu tubaha urubuga mukisanzura, mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mu ntara zitandukanye, mu bisagara bitandukanye, mu bihugu bitandukanye, aho muri ivyo muri ko murabona, ivyo mwabonye tutashoboye kubatangariza, ariko kandi turabaha nakanya yuko muca mugira nico muvuze ku makuru atandukanye twabatangarije mu ndwi ituriko turasozera. Ikaze rero twinjire ku karirimbo Lose Control ka The Ben na Medi n'abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda.
There goes my baby, my baby. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm better, better, better when I'm close to you. I'm better, feeling better.
Mbere duse ku murongo wa telefone ni Eric. Eric ikaze. Eric, Eric uratwumva? Aga telefone ka Eric turumva ariko turashobora kumvikana neza. Turongera tumuhamagare. Ikiganiro ni muri isanga. Eric ariko ngo aracari ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma ni kwambare nubwo tutumvikana. Eric, uri kutwumva? Wari wagiye?
Nikibazo
cha telefone uherereye he Gaeric?
Yemerere mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu gihugu cy'u Rwanda amaje aheneza na neza.
Neza gose.
Haravugwa makinga mu Rwanda Gaeric.
Iri kuvugwa n'ene cyuko n'abantu be basezeranye. Ndagira ngo bifurize ubukwe bwiza bose.
Abo ni nk'abande ni inshuti zawe. Ndibavuge wifurize uyu munsi mwiza w'ubugeni bwawe.
Harimo abarurema akatusenga Imana antakije na pasikari bagira ubukwe bwiza bose.
Abo bose bagubatse uno munsi.
Urakoze,
ngira ngo ubutumwa bwawe rubashikiriye.
Namwe murakoze,
ugira umunsi mwiza. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kwa gatandatu tuhakanya mu kisanzura mutugira makuru avugwa ahiwanyu ayo tutashoboye kumenya mwiboneye hama kandi mukagira n'ico muvuga kuyo twagiye turabashikiza mu bisata bitandukanye byaba vya politika byaba ibisata by'ubutunzi byaba ibisata by'umubano ku Ijwi Amerika murazi yuko aya makuru yose mu yaronka kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu wa kabiri nawe ni Thierry Kadze urakomeye
ego ndasima cyane
weekend iri kwiracamo
sembo na nokuri hasayanga nasa neza ryose
ne uri kwihimbariza he
yewe umwanya ndi mukanyos ego
kuna makuru tuzaniye canke na ni vyumviro kuyo twagushekirije muri ndwi turiko turasozera
ni vyumviro kuyashikirije muri ingi dusozere
tuga kwijamba
Ngo Diane ngirango umuntu agiye kuvuga ikintu yohera ko nashaka cavuzwe cyane muri kano karere kiwacu ka Afrika y'ibiyaga binini ni inkuru y'uno president wa leta wa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo President Kabila Bana ko yarahereje ibintu mbere nibaza byatumye benshi bashobora kureyazisha cyane benshi mbere bindabahimbara ibintu tutari twiteze twese twari twizera yuko atagisi ibyo aza gushobora kwitoza konjuri gira gatatu rero n'ibintu nibaza ko ashoboye kubikora yashoboye gutanga ubutumwa bukomeye ku bategetsi benshi bino muri kano karere k'iwacu uravyibona ko bobo intombero kenshi iyo bahashitse bavuga bati nzakugwa n'umuheto ko nashikanye n'umuheto ariko wewe bino bintu kubirengera ni ikintu nibaza benshi cyabahimbaye cyane kinerekana ko burya bwa bundi birashoboka ariko njye nakuyemo ubundi butumwa mbere bunakomeye kerekana ko cya kintu cy'uko abanyagihugu bahagurutse bakavuga bati bino bintu by'uko abategetsi bararenga ku mategeko bahunyanyagiriza shingiro tuve hasi tubigwanye ukabona ko muri Congo naho ni manifestasi zari zabaye ushobora umenga harimo akantu umenga n'ubutumwa unafatiye ku bategetsi bamwe bamwe bagiye barahava uyu perezida Comparo urabona ko yahavuye akuweho nibarabara ushobora kumenga hari akantu kuko abategetsi ariko baratahura yuko umunyagihugu ari bafata ingingo
none gati ariko ugahure wibaza yuko Kabila iyo ataba abanyagihugu bagiye mu ibarabara ngo bavuge yuko ategereza kubahiriza amategeko atari kubikora uko byakozwe
ugiye kubiraba Diane urabona ko naho umenga ni ibintu yagize gushaka kwiba ariko urabona ko yagiye mu manifestasi yagiye araba urabona ko abanyagihugu bagiye barajeyo bakazibagizwa bamwe bagapfungwa abandi bakicwa urabona ko hari ingufu ziriko zirakoresha kugira ngo bibemeze ku ngufu rero ndibwira nimba ntihenze ko yari gushobora kubikora
hanyuma hari n'abandi nubwo uvuze ngo arabikoze hariho n'abandi bavuze ati reka mbwabo turindire kuko ni mu kwa 12 hashobora kugira igihinduka wewe uremera yuko igihe yavuze azoriguma ko nk'umushinga nta
Diane ibyo byobaye ko mburi yaba tutegereje amatora kandi batatanze n'urya uyu munsi bita ko ari dofe atuka umaze kubona bamaze gushyiraho umuntu bisoko ko ari umukandida ahubwo ni badikibere twobonera ko by'ukuri ko yabikoze abishaka
kuko
twobona yuko agiriye kampanye umuntu akamushigikira
kuko yaciye avuga n'uwo ashaka bazotoga ku mugambwe wiwe
yego nibaza kijya nitwabona agiye kumushyigikira kamwamamaza uce tubona ko ari kintu nawe ne yagize ashaka
none nka wewe nk'ivyo vya Kabila nijya hesomo Afrika yukuramwo canke ibindi bihugu bitandukanye vyo kuramwo bwa Thierry
nibaza isomo rya mbere banashaka ni rimwe Mandela yari yaratanze ujya iyo ushitse ku butegetsi ukagomba kubwikungira ko abanyagihugu baragerageye bakavuga bati turarambiwe kandi noneho birumvikana iyo umuntu yatwaye umwanya munini imigambi ataranguye mu mwanya w'imyaka ifika 10 ibikwiye hanyuma kandi hari ikintu abategetsi bacu biyobagiza itwaye imyaka 10 uburekuriwe kuzogaruka ikindi gihe mugabo ubanze urekure abandi banze bashikirwe rero nibaza ko hariyo ubutumwa bwo gukebura abandi bose urabona ko ino ivyari biharawe uravye no mu Rwanda urabona ko ivyari biharawe ari uko umwe wese agomba ati nzohava ariko ndakuwe n'umuheto
hama imyaka yiwe nayo nyene iragaruka mu vyo bivuze ati nyamara ari kuyakiri muto urumva akazoza ke ka politike gaca gacibwa neza kakabandanya neza canke wumva bica bigenda gute
Ndiyabwo numva ahubwo biryoshye biragese cyane kubera ko adoba umuntu w'igihagararo ubu nange ndakivuga Diane kuyiravye umuntu yamye yigeze kuba ari umukuru w'igihugu hanyuma akavaho ari uko hakuwe n'umuhetsi cyangwa ari uko abanyagihugu bagumutse ntagaciro asubira kugera mu gihugu ubwo nk'uyu ko agiye ahereje neza urabona ko abanyagihugu bazoguma bamufitiye inyota n'igihe azovuga ati ndagarutse bazoguma bamwumviriza bisigura ko na kino gihe kino gihe atazoba ari umukuru w'igihugu niyavuga ijambo bazomwumvira nk'umuntu w'umushinga nawe bemera mu gihugu
urakoze cyane rwose Thierry kwisanzura ku ijwi rya Amerika no ku byiyumviro byawe ugira umusemburo
murakoze murakoze cyane nawe
urakoze cyane rwose ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga turase kandi na Pascal Pascal Ikaze
yego murakoze
urakomega Pasika
na mahoro
uherereye
ndi Bujumbura
I Bujumbura avutse muri Pasika y'umwaka wa kangahe ako kazina kawe ka Pascal nako baguhaye ko wavutse mu ipasika canke ka barakaguhaye gucyo nyine
oya nako navutse ku pasika yo mu 1988
yego nuko rero hamaga Pascal ni vyumviro na makuru tuzaniye canke
byo kuri na makuru
eh
muratora gato kuba ni dukunda kubakurikirana muraze ko ngahe Bujumbura tutabumviriza ariko rero twebwe turafise nk'ubu ibibazo by'abasore bamwe bamwe bihaye gutegera abandi bantu babambura cyangwa batozera amafaranga ku mabotike wababwira ati ntigitazi nimba ari leta yabatumye ahubwo batora inkoni bakagukubita ngira n'ijoro ryose
abo basore ni bibera hega Pascal bibera mu makartie aya
kusangwe sinoshima kwa bwana ndo kwa bwo ari ke bwo saba muri kandi muri komine na hangwa ndikuri baratubonera gose cyane gose kuko baratwibasa na twarabuze nuko rwo bigenzo bizana bavuga nubwo ba igipolisi ntacho kibaza ntacho kibakora ko
none iyo misore ni misore nyabaki ni misore iba yabuze ivyikora ni misore tusha mu rugero rwa gute
ukuri n'abasore bigira imbonera kure kuko niba bavuze kuri polisi ntacyo babikora ko bavuga ngo n'abasekirite
baba bambaye impuzu zisanzwe
baba bambaye sevire bambaye zisanzwe niyo bagiye nko ku kabare kunywa ubu bari buto buto ntibanariha baca bitwaza muri baje rw'amasekirite
bakabikora babategereye babateza ubwobiki
bisitse nkoni ba bitwaza ni gikenye bavuga ati utabahaye baragutora bakagukubita nta kindi kintu
ugasabiki kuri ico kibazo
ico saba na gisaba leta y'u Burundi igarukira abo basore bavuga ko ari umugambwe sende defudete bitwaye nk'abandi nk'abantu bazima kuko n'abandi basore bose batwara nka je nabonye n'abo bita aba cyane cyeke
na sanze cyeke
to yere zajyaba n'ibyabaye gisa nasaba nabo basore kandi bafate bakoresha muko yabo bajya ingufu zabo yote kununuza amaso y'abandi bantu kabisa
urakoze ugira umwisi mwiza Pascal ngaho I Bujumbura nawe mu gihugu cy'u Burundi
yego namwe murakoze cyane kandi muze mwade mu murongo na twembe kabisa
turabikora kandi tuzokwama tubikora
ego turabashimiye
urakoze cyane kundi murongo wa kane duse
RV please hang up and
RV aratwihanganira RV uracari kumwe natwe RV uratwumva RV ikaze ku juge America
mwate
urakome
turakome ariko n'ikaze
sabwe
n'ikaze
duga ku ijambo turakumva
none twaragiye dukora ahantu muri kampani ikora impuzu ibintu by'amazi imiyoboro y'amazi mu murenge wa
Bushoki
yarangiye turakora kampani irangije ihagarara ejo bundi mu kwa gatandatu irekera aho ngaho irangije icyenda imara nk'ane kuva muri uko kwezi kwa gatanu kandi njye batwishyura nyine kugeza mu ejo bundi mu kwa kambaye mu kwa karindwi birangiye barangije ejo bundi nawe tubanje gusakuza nyine tubanje kubishyira mu banyamakuru barangije baraduhemba nyine bahemba kuva mu kwa gatanu itariki eshanu ejo bundi mu kwa gatandatu kurangira kose yarangije mbere y'itariki kuva ku itariki ya mbere kugera ku cumi n'eshanu abantu nyine bahemba bahebye gusa barangije abafundi barabasiga baravuga ati ngo bibagiye rito bemeje ubundi bagiye guhemba bahera ku itariki cumi n'eshanu tukaba turi kumva ngo boss aravuga ngo amafaranga yose ya mbere kuva ku cumi n'eshanu ngo arayishyuye mbere yo ntabwo turamenya tuzayabonera kandi afite n'igihe
none mwaragerageje kuvugana nabo byegaga Hervé
oya bose baragiye nta muntu n'umwe ugihari aho ngaho bakoreraga
bagiye
i Kigali nyine
ntamuntu
wabona aho kubaza nyine
ikibazo murategekanya kuzoga ikemura gute
nimubwo twarategereje twashatse nyine twabuze natwari twarabuze n'ahantu twabibwira tukabona umuntu wese yinjiye tukabona watu
ni ukwihangana hama mu bikurikiranire hagufi nkumbure kizokemugwa
ntabwo nimwe ni ukwihangana
murakoze cyane ubwira umunsi mwiza Hervé
namwe murakoze
ubwira umunsi mwiza Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu akanya ni rwanyu mwisanzura mukutubwira makuru avugwa ayiwanyu mu gihe cyo muvuga kuyo twabashikirije ibyumviro byose turabyakira mukubahana turafise irakoze
ndabumva
ikaze ku Jogi Amerika
ego merci murakoze
uherereye
yewe ndahabita iburambi ku misozi gakongo
ni burambi musozi gakongo muri commune n'intara ya he
intara ya rumonge
aho mu rumonge udufi twarabonetse uno mwaka
udufi wapi ntatuhari haboneka utudagara buke atari cyane
kandi ngo natwo nyine ibiciro byaradugije rwose
basa cyane rwose kabisa binaboneka
none ga irakoze amakuru tuzaniye yo ngaho iburambi n'aya
iburambi n'ukuri turatekanye tumeze neza turajya utuntu twose twari twiriniye ahantu hamera
murima nk'uduki
turarima imyumbati turarima ibiharage ngaho umwaka ibiharage ntibyahabaye kubera imvura yabaye nyinshi asinzira yoyo ni irahari ku bwinshi cyane ego ibintu byadugije ibiciro rugero rubasha runini cyane bivanye n'iby'ibitoro byabaye ndase ego
ni uguca mwihangana
ego
nuko rero irakoze urakoze nimba atakindi utubwira co ngaho iburambi canke atabindi vyumvira ufise ujugiye Amerika tukwifuriza umunsi mwiza
rero murakoze
urakoze cane
muzo kwame muduhamagara tuzoba shikiriza ibindi vyumvira tuba dufise ku mutima bitubabaza
urakoze cane gose
Ego.
Mm-hmm. Turase kandi na uwa mahoro kundi murongo wa telefone wa mahoro.
Wewe ne
ikaze kwijuga Amerika.
Na mahoro.
Urakomeye.
Ego twashimye Imana.
Uherereye.
Mugihugu
cy'u Burundi.
Ego.
Na makuru tuzanira ni vyumviro canke.
Agomba mvuge ku ujanye n'ubusuma business bw'ibonekeza mu ujanye n'ibibazo bya leta ngaha mu Burundi.
Mhm.
Na kamara maza indiro ya titutse mu gihugu cy'u Burundi.
Mhm.
Ibyarayibaye ejo aho umuyobozi w'ishuri yubaho ku buryo gukora ikibazo cya leta. Igira umunyeshuri.
Mhm.
Ako na kamara maza.
Mhm.
Yarangaje tutse mu Burundi. Aba cyangwa utungane ko gukora akazi kako.
Mhm.
Kamu ijihan mengirani. Mutekano w'abantu bato barashira habona amanyanga ari karabera mu bijanye n'imbere y'uko mutekano wabukingika ugere bakabwa nadashimye uko babahitanye bakoresha ikimenyetso cy'ubushinga nta n'indi nkuru nagomba se n'uvuga ko ku bijyanye n'impunzi ziri muri Tanzania bagomba gutaho leta ya Tanzania yafashe kuyitahukana ku ngufu Leta ya Tanzania ahubwo nimba izo mpunzi byayinaniye byayinaniye ko ishobora kuzitunga nicyo ari ikindi gihugu kibishoboye ako watukana ku nguvu kuko umuntu atahwa kugushaka kwiwe kuko umuntu natahukanwa ku nguvu kuko abyumva yumva atekane igira gatatu nacyo nagomba se n'ubu none radiyo y'u Amerika dusura kacyari ngaha mu gihugu cy'u Burundi
icyo kibazo nta nyishuno kiguhera ko w'amahoro kuko bifite uko bitunganije ngaha ku radiyo hari abariko barabikurikirana mugabo ko bizoza biratera imbere tuzoza turababwira muwe muri ihangana mu kudukurikirana kuma shortwaves n'indi mirongo twabahaye haba kuri Facebook canke haba kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turiko turaniga n'ingene twoza turabahereza amakuru kuri za WhatsApp
ego na cyane cyane mwamugize neza mugiye mwaturungikira amakuru kuri za Facebook na za WhatsApp uko amakuru yayo yabara amakuru yitwe kandi atohozwe neza nico twayakundira
urakoze cyane gose no kubandanya wihangana
Indi nasina gomba ndabasabe. Nuga muradutumira ko nk'abantu. Abavuga tunga. Ate imbere. Kubira tubahiriye ku mitahe mito mito. Akiteza imbere bakagira yaho baba bavuga tunga bakomeye. Bakadushinga intahe kuri ukuntu bagiye barabigenza. Ngo bamutse neza cyane.
Yego nka wewe wifuza nk'umugwiza tunga wa gute ari mu rusat mu gisata cy'urwaruka canke wari we wese.
Mugwiza tunga cyane cyane yateye imbere ahereye ku butayi mutoya ufata akora nk'iby'ubuhinzi yorora cyangwa akora n'urutanda rwa rutoro tu mugabo agatinda agatera imbere akagira kure cyane gusa badushingira timo yacu kaduha
Hariho ibiganiro bitari bike tumaze gutunganya nka mugenzi wacu Thomas Kamirindi ndakeka heze nk'indwi zibiri avuganye n'umwe mu rwaruka yiteje imbere kubera kurima ibizinu cyo kiganiro tugumanye ka telefone kawe turashobora gusura ku kikurungikira ugasura kacumva hariho n'abandi bagiye baratera imbere ariko kuguma mu bisaba muri benshi ko twoza turabwira ingene urwaruka rushobora kwiteza imbere mu migambi mito mito reka tuzokomereze ngaha muri ibyo biganiro mwifuza
Nanjye nacanongera nkasaba leta urugo rwaruka nuba narimwo kuko ndagerageza kwiteza imbere biciye mu gufundikanya nkoresheje agatahe gato gato ubwabo ikintu cambura nk'abantu bafata mu mugongo ahanini nari nkeneye nk'abantu muza kuraba nk'ibyo nkora
ukora ibikino nega wamaho
kimwe cyanzwe ndumurimo w'ibirayi
eh
mugabo ngorane fisi sisi ngorane yaho urere imiganzi wanje nagomba kwifuza yuko no kurwo ubwo urimigirayi ubyogire ukagera kure yaho nka kazi abandi benshi cyane gute
ibyo biraya ubirimira hega wama
ndabirimira ino mu gihugu cy'u Burundi niho sanzwe nkorera iyo migambi wanje
urakoze cyane bibwirwa benshi bikumva bene byo nkumbure sabwe
mucha muga mwatuvugira nko kumashyira hamwe ubwo hitu akaza nk'umuntu akerekana experience abafite muri ibyo bintu akerekana amaze gukorera imigambi nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yarabivuze umuntu afite ikintu amaze gutanguza yuko bugira nk'ikintu bamufasha yerekane isemo yahamaze kugeza bakadutera inkunga bakaturemye bakagira mbere n'ingorane dufite mu gihugu cy'u Burundi kubera amatungo yacu ndabizi nk'ahantu mu rima hakwiye kuko ngubu nk'ahantu umuntu uhora akorera imigambi uhora ari ahantu aza arakotera nk'abantu mugabo nk'aho hariho imitumba ya leta iri bwida nta kintu iri kirakora nk'aho iyo bushobora kuyishishiza bushobora kuyiha nk'abantu bakeneye kuyiteza imbere bakayikorerako ikindi nacyo nk'abajene aho tugeze amashuri urabona biragoye nta mitahe dusohoka dufite uraba ukuntu leta iduha uburyo ikabaha nk'umutahe w'impano bakiyubunganya bagashinga nk'ishyirahamwe ubona ku mpamvu z'ubwo bushinga ishyirahamwe atamutahe baba bafite uhura biba bigoye
urakoze cyane gose w'amahoro tukwifurize kubandanya utera imbere muri ibyo urimo hama ngira ngo ni benshi bumva ijwi rya Amerika abo byega ibyo washikirije babyumvise
mugabo icyo kintu cyo bagwiza tunga muzoze muraki na cyane cyane yane ni hafi muzoze muradutumira ko nk'abantu b'abaganga nko ku gitega kanaka bakatubwira bati ahangaha kuri kino gitega hakora imiti n'iyi n'iyi bagira ukuntu nuko kiri nuko
yego uraziga w'amahoro ubundi turakora ku bisata bitandukanye ku ijwi rya Amerika hariho nk'ibisata byo kwiteza imbere hariho politiki imibano n'ibiki byinshi cyane rwose ariko ikiganiro cyose uzokwifuza ko tugushikira ko by'umwihariko uratwandikira uciye kuri ka Facebook kacu canke ka nimero kacu ka WhatsApp hama gutyo tugerageze gutunganya ico kiganiro
none kuri Facebook none y'umuntu ashaka kubabaza ikintu yobigenza gute
uraja kuri Facebook nimba uyikoresha hama ukarungika ubutumwa bwawe ariko kandi ushobora no gukoresha WhatsApp yacu guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
umuntu abishyize muri komantere murashobora kuyibona
turabibona
Ingu.
Urakoze cyane. Urakoze ugira umunsi mwiza. Imbere ko twakira Abdul nashaka gusigura gataka w'amahoro yaravuze yagarutse ku kintu cy'umuyobozi w'ishure yafashwe ejo ariko arakora mu kibanza cy'umunyeshure uwo muyobozi w'ishure atwara ishure rya Buterere Lycée Technique Buterere ariko akora ikibazo ariko agikora kuri Cedulac Tanganyika mu kibanza cy'umunyeshure yambaye impuzu tuzobandanya dukurikiranira hagufi iby'iyo nkuru yatangaje benshi kababaza abatari bake hama twumve uko bizogenda gusa mushikiranga nji windero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahisha yavuze yuko ivyo atoshobora kuvyihanganira na gato Abdul ku murongo wa telefone kaze Abdul ikaze kujuga Amerika
ego urakoze
ego aho uherereye mbgawe ndumva uri mu rusaku rwinshi
ego hafi
urubanza uratwihanganira wegera inyuma canke tuze kongera kuguhamagara kuko hari inzuru nyinshi ntituko turashobora kubandanya tukwakira utegeye inyuma Abdul atwihanganira turasubira tumwakure yamaze kuva aha Washington DC juri Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri sanga
Yeah. Mr. Lover, you know, say I don't get wala. Any how you like, I go do my dear. As long as it no cost my lover.
Smell.
Promise say you go treat me well, oh. Give me good love.
loving, no be kiss and tell. No be stay after that wine, I'm well. Make you no go leave your girl for inside well. Why yo, why yo?
Ya Amerika turanabaha kandi nibigezeho mu muziki nka kano karirimbo Lova Lova na karirimbo ku muririmbyi akunzwe cyane gose ku rwego rwa Afrika ava mu gihugu cya Nigeria yitwa Tiwa Savage. Kano karirimbo rero Lova Lova kamaze indwime gusa kagiye habona.
Paradise, tell you we are my same paradise. If they put you under paralyze, yo, no baby, I can't do this without you. No, my love, I can't go there without you. You see the as you fall and lay, me a pity waiting for a calling day. Make me a scam and grow for your love, and if I can't go to you one day. If I break your heart, now all is village. Study this your love for freedom college. May you do sweet like a young college. Baby, when am I
going to cause when I did with you, my baby, no regrets, yeah. Bring your body, put it all on me. Boy, it's all I wanna see. We don't need no referee, yo. All we need is privacy.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Sanga twese kandi na Jean-Claude kuri ndi murongo wa telefone. Jean-Claude Kaze.
Muraho, muraho.
Urakomeye.
Turakomeye, amakuru amakuru.
Turashima bwa ke kandi je nibaza ko buza kwira.
Eh, uravugana na Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa. Twaramutse neza, iriwe neza, urebye hano mu gihugu cy'u Rwanda nta kibazo gihari. Abaturage bari kugana imirimo. Ibintu n'uburyohe, dore ko turi mu gihe cy'impeshyi, ibiribwa n'inzara kikagaragara cyane. Urabizi ko mu burasirazuba mu karere ka Ngoma nta hantu hera ibitoki cyane. Ni ukuvuga ngo ubu ibitoki birahari, birezi n'ibijumba. Urebye muri make rwose nta nzara ihari, kandi n'umutekano ni wose, nta kibazo gihari. Ubwo kandi tugomba no gushimira ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga, mubasha kuduha akanya tukabasha kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino n'ibiganiro byayo byiza. Buriya ni ikintu cyiza cyane kuva natangira kuyumva n'igihe mwatangiye mumamagarira, maze kunguka byinshi kandi muri make namwe kabazagira n'akamaro.
Urakoze cyane gose Jean Claude. Mbe Jean Claude, umaze nk'imyaka ingahe uyumviriza ino radiyo?
Radiyo ijwi rya Amerika maze imyaka, ubu maze imyaka 12 nyumva. Kuko natangiye kuyumva ndi umwana, ariko nkajya najya mfungura radiyo rwose nkashyira ku 104 rwose nkayumva neza cyane.
Turumva yuko wayigumye hagufi, natwe reka tuzobandanye dukora ibishoboka byose kugira ngo tubandanye turyoshe ibiganiro namwe mubandanye mwiryoherego.
Buri radiyo ijwi rya Amerika turayikunda cyane mu Rwanda. Bitewe n'ibiganiro byinshi tugezaho n'amakuru. Buriya hari umuvandimwe wacu dufatanya kuyumva, hari indirimbo yasohoye hano mu Burundi nigeze kumva muyishyiraho.
Yitwa gute?
Buriya nanjye niyo mpamvu yari avuze nizaganira namwe neza, nanjye mbashe kubasura nk'akaririmbo n'umunywanyi wo mu Rwanda rwose, kugira ngo ni radiyo dukunda cyane, nkube mumamagaye ndishima cyane kugira tubashe kuganira. Buriya rega tuba tubahagarariye mu ntara.
Urakoze cyane Jean Claude, ntitwari twagutahuye. Jean Claude, wari kuvuga yuko wifuza kuzoririmbira akaririmbo nk'umwe yaturirimbira akaririmbo k'ijwi rya Amerika, nibyo washatse kuvuga?
Urakoze
cyane gose.
Buriya we wenda mwazabikora nk'ababishinzwe izwi rya Amerika mukabaza akanya mukamamagara tukabacokana kuko radiyo izwi rya Amerika imaze kungeza kuri gite kandi n'abatwisi yose barayikunda cyane bitewe n'amakuru meza tugezaho n'ibiganiro byiza byacu.
Urakoze cyane gose Jean Claude Amajambo nk'ayadutera intege.
Nk'ubu hano wenda mu karere ka Ngoma radiyo izwi rya Amerika hari abasaza ejo bundi naganiriye nabo bafite nk'imyaka za 50-55 barambwira ati rwose iyo twumvise abana duserukira kuvugiraho biradushimisha cyane. Bamwe batuye hari aza Rukoma mu murenge wa Sake, abandi batuye mu murenge wa Gashanda no mu murenge wa Mutendezi na Jarama. Iyi mirenge igeze akarere ka Ngoma nakubwira muri make.
Urakoze cyane rwose Jean Claude, ugira umunsi mwiza.
Kandi nkomeza no kwifuriza ibihe byiza umuryango wanjye uherereye mu murenge wa Gashanda na meya wacu Aphrodis Nambaje n'abantu turi kumwe mu kazi hano mu kagari ka Kerwa bose umeze mbifuriza umunsi mwiza.
Urakoze Jean Claude, weekend nziza.
Na ambasaderi w'urwindabije abana uri i Kigali bose na ba Rufosi Kanombe bose by'umwihariko abakunzi ba radiyo y'ijwi rya Amerika bose aho bari ku isi kandi n'abanyamakuru ba radiyo y'ijwi rya Amerika bose nawe kandi banyakiriye ku murongo tuba turi kuvugana n'ibyishimo byinshi cyane.
Urakoze cyane rwose, ugira umunsi mwiza.
Mura nangiye gutegura iyo ndirimbo muri aba bishinzwe bari kubikurikirane hanyuma nanjye nzintegure nyisore rwose n'umuturage wo mu Rwanda nanjye bajya bati umwanya wacu rero yari mu Rwanda.
Urakoze cyane Jean Claude, ako karimbo kawe tukarindiranye igishika.
Nanjye ndikwitegura nziza cyane kandi abakurikira radiyo ya Amerika nibere ko bazayakira neza.
Urakoze cyane rwose Jean Claude.
Namwe murakoze.
Turase kandi na John kundi murongo wa telefone. John Kaze ku ijwi Amerika.
Uri woneza.
Urakomeye.
Nakomeye murakomeye namwe.
Turashima.
Nakomeye turashima.
Ni ku ijwi Amerika ni ngaha nyene.
Ndawandumva nati.
Washitse. Uherereye ga John.
Neza na neza tewe ndi Tanzania mu nkambi y'Inyarugusu.
Na makuru tuzaniye ni vyumviro ni iki?
Na makuru na insi cyangwa mu nkambi ku nkambi hadushatiye ko gusa twebwe impunzi. Eko urumva bakuma batwirukana mugabo nitubone ndetubone kuri mo nta ni modoka tubona ubwo batubwira ngo nimutahe i Burundi. Eko
hakaburi kinone.
Yebumva kwandika ntibandika handitse bahanditswe abantu batanu bakabahezeje mugaguma bahimiriza kandi n'isoko bayugaye ntako kikubaho kubera ku itariki 15 bakubwiye yuko atanikinga itegerezwa kubizunguruka mu nkambi cyangwa imoto cyangwa ikintu cyari cyose umugambi n'umushako wangurira mu nkambi.
Urakoze no kwihangana John.
Sawa.
Ugira umunsi mwiza.
Aramana abantu batanu basa bangahe iwacu mu Burundi.
Inyarutsi nyaraguritsa kugira twakire abandi bari ku murongo wa telefone.
Ndatahize umuganga ariko sikasa akora ngaha mu kazi abageni. Nabo bikora nabozi. Abantahize na baramwanda bari aho mu kazi abageni bozi. Murakoze.
Urakoze, ugira umunsi mwiza ngaho Nyarugusu muri Tanzania. John. Turase kandi na Alui Michel muri Sangayini wa gatandatu. Alui Michel Kazi.
Ndakumva Diane, uraho Diane?
Ndakomeye Jena, zindutse amahoro, nibaza yuko aza kwirigwa.
Narindaho nanjye.
Ariko
nikengera umuryango cyaramishe ku kirenge, akaguru kose karabyimbye.
Byagenze bite?
Ni akantu kanyishe ku ino.
None
ikirenge cyose cyarabyimbye n'akaguru karabyimbye, birende kugera mu ivi.
Ni ukwihangana.
Nta kundi byagenda Diane. Ariko rero narababaye, hari akantu kambabaje.
Agaki?
Hari ikintu cyambabaje. Njyewe burya ngendera n'ubumuga, ariko hambere numvise inkuru ku ijwi rya Amerika y'umwana w'umukobwa wavutse avuka afite ikibazo ifimbo yamukoreye ibibazo mu nda, avukana amaguru adatunganye ku buryo yageze hanze akaguru kamwe bakagaca. Ariko ikintu cyambabaje cyane ni uko musaza we yamuteye mu musarani. Skandal.
Musaza wiwe
Frere. Weyamute mumusala ni vrema. Afikini yake wali tana. Yara ambawa je vrema. Ndarira. Ushoni chambe. Chaka vili. Ari gata dara. Arumunu wamu jireneza. Aramu fasa. Ndete ya aje kuwa ni maa nama frangi kuhundijana. Aje ya kuru kamilu zao majepo. Achumuza tuwa 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 tuwa. Yaraza wa mwuta kuria ajize kuri milioni chumi neshani. Mare rezuma. Umuntu umugira nabi ariko niyo kuvuga amagambo mabi kuri radio aragenda zani ngo agisubana bya miliyoni 25 zose arazimurya kandi byarambabaje prema nanunda cyarira kandi ndi bazo niko abo bantu ko ari babiri baba barageze imbere y'ubutabera koko bose niba bataragererwe ndamutabarije abo bantu bazageze imbere y'ubutabera Ingiki kintu cyabore cyane ku makuru ahise mwakigejeje. Hanyuma hano mu Rwanda ibintu bimeze neza ndimo kare ka kamonyi wahazi mu ntara y'amajyepfo. Bose ubu ngubu ukwezi kwa munani igihe cyo kurya igihe cy'isarura. Ubu turanywa amarwa niba kibuze neza turanywa inzagwa. Hano mu cyaro rero twebwe ubu nta kazi kenshi tuba dufite akazi kaba ari gake kuko ni kuzuba. Usibye ko tubazije tubonye n'imvura. Uko kwezi kwa munani nyene ukuruka kugira ngo mu kwezi kwa cyenda
utangire
nakazi mu kwezi kwa cyenda kwitwa nzeri mu kinyarwanda
eh
cyara mu kinyarwanda bakwitaga imfura ya mezi abazungu batari baza niko kwari ukwezi kwa mbere nguko byifashe hanyuma kandi
turagana
mu bintu byiza warabyumvise neza ko ubu ngo bindi yakwacyeze ishinga amategeko yarahagari ubu tutora vuba aha ngaha mu ntangiriro z'ukwezi gutaha tugiye gutora abandi bagifite bashya kandi amatora mu Rwanda murabizi aba ari demokaratike
urakoze Louis Michel ubwira umunsi mwiza ngaho onye uhereye
ndagushimira cyane no Diane mukomeze kugira weekend izo bakabyara
urakoze ubwira umunsi mwiza ijugi ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Mula Nesim Kingale to Kampara Ona na 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 Sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinchaka kukura Ame na gato ya, oh yeah. Yego munara kosa, akana sabi mbarazi. Ibyo bikarangira, umunsi bejo nejo bunda kongera. Uzova benshi, bazavuga byinshi, ariko ntuzite kuri wowe. Oh yeah, uramenya amabwire, ndazituma. Oh baby, sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby, sinchaka kukura Habe na gatoya Oh yeah Nzahori Kwano kwange kakukume Abafele bachamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Olimo kwano kwange kakukume Abafele bachamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Kura menya mabire Nazitu mwano watu Oh yeah Oh yeah Sinchaka kuku Habe ni segonda Oh baby, sinchaka kukura segonda. Oh baby, sinchaka kukura. Abe na gatoya. Oh yeah. Yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi. Ibyo bikarangira umunsi bejo nejo bunda kongera. Olimo kwano kwange kakukume. Abafere bacamu tubasunge. Abantu sabara kutubasuze. Uramenya mabire. Nazicha umubano wacu. Oh yeah. Oh yeah. Sinshaka kukura. Habe ni segonda.
Ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri sanga muramenyere ko kwa gatandatu minsi yose tubahakanya ko kwisanzura mu kudushikiriza makuru avugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico muvuze kuyo twabashikirije mu ndwi turiko turasozera ku office ka WhatsApp impande yawe wifuza ko tukwakura kugira ngo uterere ivyumviro duhamagare kuri buteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo niyo numero ya WhatsApp ya Radio gya America guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe.
Olimo kwando kwange kakukume. Abafere bacamu tubasunge. Abantu sabara kutubasuze. Uramenya mabire. Nazicha umubano wacu. Oh yeah. Oh yeah. Sinshaka habe ni segonda. Oh baby, sinchaka kukura. Habe ni segonda. Oh baby, sinchaka kukura. Habe na gatoya.
Tase kandi Innocent ku murongo wa telefone. Innocent ikaze. Urakomega Innocent. Uherereye. Weekend iri kwiragenda neza. Guhama ni ivyumviro na makuru tuzaniye canke.
Nikiyumvira hamwe n'amakuru
nduga ku ijambo.
Yego, hariho umushikiranganji wanjye w'ingero abanyeshuri igihe bari ko barakora ibizeta bamwe bamwe yirukanye kubera umushyaka cyaje amanikone none kuko yabirukanye bari ko barakora bajye basubiriramo ikibazo canke basubiriramo uwundi mwaka niyagenda ikibazo gikorwa rimwe mu mwaka aje basubiriramo canke akongera
Innocent, ico kibazo cawe ufise nkumbure tuzokwegera mushikiranganje bujejwe ivyindero nyene mu gihugu c'u Burundi twumva ico bakigona ko twaravyumvise ko hariho amashuri amwe amwe abana babigeme basanganywe imishatsi ku mutwe babujije gukora ico kibazo reka tuzobaze hama turonse umuco y'ikizokurikira twumva uko bizogenda. Urakoze cyane gose Innocent. Ijo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Baby, baby, muga inyenda hari. Na misi yaba mibi inyenda hari. Mukuri, mukuri, acho nakwima. Keretse, keretse, ayifite be. Ndiku ya kumutima, nagutuma nijima. Niyo mambi zatuma, nzahora muzirikana. Niyo manja far away.
America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turafite Tito kundi murongo wa telefone Tito ikaze ku jugi America
yego murakoze cyane
urakomeye ga Tito
turakomeye byane
uherereye
uherereye mu Rwanda ni mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rwerere
na makuru tuzaniye ni byiyumviro cyane
kubashimira uburyo mutugezaho amakuru meza agezweho no kuba twumva ko tubakunze cyane kabisa rwose kuba muduha amakuru agezweho ndetse nitugira inama ni byinshi rwose twabashimira kuri VOA
murakoze cyane
tunabasuhuza cyane abanyamakuru mwese bo kuri VOA
murakoze cyane rwose
yego namwe murakoze kandi mugire ikintu nziza cyane
ubwire umunsi mwiza nawe we Tito
sawa sawa murakoze
baby boy you lost it I be slay mama slay mama and I know you wanna roll with me yeah. Everybody knows it be dumb baba and I know you wanna touch my thing. Hey, I say Roja, Roja, get a kumunda, baby. I say Roja, 'cause I'm the same mama. Get a kundu, baby. I say Roja, Roja, na wondo kukunda. I say Roja, 'cause I'm the same mama. Uyakalenda, Mr. Biggie Money, show me love with your Biggie Money. You're busy, buddy. You too, they talk. I don't like you talking. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçue, j'ai pas le temps de tes paroles. Dish, love it, talking, talking. Mama need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to.
Juge America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karimbo ni Slay Mama ka Ineza Ineza ririmbira mu gihugu cha Canada mu minota itarenga itandatu gusa turaza kuba dusozera ikiganiro cacu muri sanga cuno munsi ariko muri iyo minota itandatu turagerageza twakura abatari bakibwira ngo mushore kutubwira makuru ariko aravugwa ahiwanyu ayo twabashikirije nayo mu yatange ko ivyumviro ico muyibaza ko ni ku ijuge America muri sanga
me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking, love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say, Roja, Roja, get a cool moon, baby. I say, Roja, cause I say, mama, get a cool moon. Slinga, a cobra was ever 50 class. Nimbo fit to Moko Gumes, a Korea. We are don't let her go. Me, I want Gucci Gucci. I think all empty galaxy.
Make a buy you Fendi Fendi. You could drive my Maserati.
So, give me a Kiwa. Tiwa Salis. Lore KG. Charlie Lanina. Miss Wanika. Sandra. Oh my baby doll,
mama.
Oh my girls, I like to see. I say Roja, Roja, get a cool moon. I say Roja, cause I say mama, get a cool moon. I say Roja, Roja.
Jiga Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri sangani kuva kwa mbere gushika kwa Mungu saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda nibitandukanye misi itandukanye nyine turabashikiriza bya politike tukabashikiriza iby'imibano tukabashikiriza ibyo kwiyungunganya turafitiye nibiganiro bitandukanye nko komisi ya gatatu murazi yo komisi yose ari ngene mu ngabunga amagara yanyu hama rero kwa gatandatu tubakanya ko kwisanzura turavugisha n'urwaruka abakenyezi twabahereye kwa gatano na mwebwe murabizi mukamushaka ico tubashikirira ko muri kino kiganiro nimuzo kwitinye kutwandikira mucesheje kuri Facebook yacu VOA radio yacu hama gucyo tubashikire kuco mushaka ko tubayagira.
Oh my God, yeah. When she come for the area, say all the man them do what you, all the boys down kulugu, yeah. Say let them dance kulugu. Yo feeling me baby while I'm gulu. I'm the king of the kuntu, and they loving the way I do this uncle, yeah. I'm a kawal nan jogodo, say that baby come be mine now. I love my shita. Because I love you with all my heart. Go romance me now. Oh, wind up. Oh, my. Oh, mama. Oh, father. Oh, nana. I said, oh, yeah. No other. Russia. China. You know I wanna. Oh my God, if you give me love, I give you more than oh. Oh my God, if you want me, girl, I want you. Oh my God, what you do, I do to you.
Nukwenye nchuti wakunzi nongaduche duso zeleri kiganyiro muri sanga chuno waga tanda tugenekezo gya chumi na rimwe kwezi kumunani muri na chumi numunani makoze mwema rikomu ratukumviza wakoze awatandukanye bagize byiyumviro n'amakuru badusabi kaniliza muri kino kiganyiro nchalikile mesejo na jewe Diane Nina Hazwe ino sanki menyi yegira nije amajwi hamwe na engineer ya mfaje muhinga bw'ivyuma twemi tuifulize kugira weekend tukabatumira makuru ya trige trisa hachumi na zibiri tugiye kubategurira muze kubandanya mugyohegwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho muri twasigiye kano karirimbo jogodo ka techno muri Nigeria.
If you give me love, I give you more than oh. Oh my God, if you want me, girl, I want you. Oh my God, what you do, I do to you.
grab me the coco. If I give it to you, girl, you go choco do. Yeah, give me the contour. Come here, come get in this photo. Yeah, yeah, my heart is bigger than the ocean. Ocean. Baby, let me be your Aquaman. And if you give me your lotion, I'm available, girl. When you come for the area.